amazina atandatu niyamanitse ku muryango w'ubuserukizi bw'u Burundi I Kampala mu Buganda kuva kuri uyu wa gatandatu nkuko uwabibonye yavyongoreye ijwi rya Amerika abo nabo ni Jereminge Ndakumana yahoze atwara umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD agaserukira n'u Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Pamphile Muderega yahoze ari umunyamabanga ntayegayezwa w'ikigega kijejwe kwakira imfashanyo mvamakungu Melchior Simbaruhije na Dismas Nduwayo umwe yahoze n'umuvugizi ubundi umuhanuzi bicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri nawe nyene ubu ari mu buhungiro Vincent Gahungu yahoze ari umushingamateka w'umugambo uri ku butegetsi na Denis Hakizimana yahoze ari umuhanuzi w'ubutwari n'amashingamateka Pio Ntavyo hanyuma nawe nyene ubu abarizwa mu buhungiro ubuserukira Burundi mu Buganda ambassadeur Epiphany Kabushemeye nta mwana niwe yateye umukono kuri urwo rwandiko asigura ko abo bagabo batandatu batemerewe kwinjira mu nyubakwa z'ubwo buserukizi gusaba icyarico cyose ubwo gwete ruje rukurikira umubonano yagiranye na Jereminge Ndakumana nabo bari kumwe ku munsi wa kane uheze abo bagabo bahunze igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 bari bagiye muri ubwo buserukizi gusaba impusha zitwa murekarengane canke rese passe zo gutabuka mu gihugu cabo ambasaderi w'u Burundi I Kampala yarabakiriye ababwira ko agira abanze kubaza abamukurira I Bujumbura uko niko Jereminge Ndakumana yabisiguriye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika
twaragiye gusaba rese passe hanyuma turasubirayo batubwira mu yasabye autorisation y'u Bujumbura twarabonanye na komiteri formule utaromire foto etc tu acha tubwira yuko agiye gusaba autorisation y'u Bujumbura tekana normal matariko byabwirizwa kugenda twaraciye mandandiro katobuzo juste après nous tous en attendre hano na hano ni wacha tangize instruction
twamubajije nimba iyo nyifato isigura ku Burundi bwoba budashaka ko bataha nawe ati cane gose
exactement oya ni instruction
aho bari mu Buganda bari degenzya nkuko babitubwiye kuko bafise uruhusha rwo kuhaba canke kuba ahandi nk'impunzi naho biruko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Peter Nkurunziza ntasiba guhamagarira abahunze igihugu gutahuka aha yabisubiyemo mu mwaka weze igihugu guhimbaza intahe yo kwikukira
uyu munsi uhuriranye kandi nitahuka ubwinshi y'abarundi bari bahungiye mu mahanga itahuka rya bene wacu biza kongereza akanyamuneza dukesha uyu munsi turabahaye ikaze mu bandi bene gihugu baze gutegurira hamwe imigambi y'iterambere tutibagiye amatora twimirije
abo bazibiriwe mu Buganda bavuga ko iyo mvugo itajana n'ingiro nabajije ngenda kumana ikigiye gukurikira nawe mu nyesho yatanze mu rurimi rw'igifaransa yagize ati
on attend on va envisager autre chose après mais on ne va pas forcer les portes
mu kirundi avuga ati reka turindire gato turabe turindire yamara ntituzokoresha inguvu mu kwezi guheze Jereminge Ndakumana yahoze anaserukira Burundi muri Kenya yari yatangaje ko ashaka gutaha agasubira kurangura ibikorwa byiwe bya politike ndetse yaruka no gushinga umugambwe mushasha PDG uhurikiyemo abiyonkoye ku mugambwe uri ku butegetsi bahunze igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 kuko batemeye gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza ico giye twabajije yonararibonye ivuka mu ntara ya Muramvya ko yabashaka gutaha kuja kwitoza mu matora y'imirije ngenda kumana we nabo bari kumwe ntibatomoye neza gusa bemeye ko bazokwitaba ayo matora
burya rero ikintu cy'amatora ni ntambwe mu buzima bw'igihugu ariko ubuzima bw'igihugu nibwo bunini nibwo bukenewe cyane gusumba iby'amatora yonyine mu gifaransa niho bavuga bati un homme politique pense aux prochaines élections, mais un homme d'État pense aux générations futures. Je peux n'être rien de plus envie à quatre autres attitudes, challenge à l'usumbeter et à matoyer au niveau agricole. Abanywa niwa ju na Burundi, Barimurundi, barafise ouwe inganzira kuto branu kuitoza umbarero yuko batoja mu matoyer. Joseph Kandida na Jamu wa Murabirizi.
Ku mbuga ngurukanabumenyi abaharanira agateka kazi na muntu bashikiriza ko ukubuza abashaka guhunguka ari ikimenyetso kibi cerekana ko nabotaha batorabwa giza kandi ko vyerekana integuro mbi y'amatora abandi nabo bati reka tubirabisha amaso kuko Jereminge Ndakumana imbere yuko afata ingingo yo gutaha nuko yari yamaze kubona ko abategetsi benshi bamushigikiye ubona ko ari umusirikare yagwanya urugamba akaba yo bagifise n'abasoma mbike benshi hari n'abavuga ko ari umukino w'indani mu mugambwe werekana mbere ko muri uwo mugambwe uri ku butegetsi hari abatabona ibintu kumwe. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.